Iri ni Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi, Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3.
Abaturage ba Gikomero cyane cyane muri uyu mudugudu wa Rudakabukirwa, nagira ngo mbasabe ko gahunda yo kuva mu manegeka mwayigira iyanyu.
Uyu ni Pascal Nyamurinda, umuyobozi wungirije wa njyanama y'akarere ka Gasabo. N'amakuru turahera ariko kuyo hirya no hino nk'uko mwayateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika umuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere mu gihugu cya Pakistani, aho indege mu bwoko 661 y'ishyirahamwe Pakistan International Airlines PIA mu mfunyafunyo rikorera mu gihugu cya Pakistan yakorotse kuri uyu wa gatatu, aho yariko iva mu gisagara cya Chitral igana ku mugwa mukuru wa Pakistan Islamabad. Iyo ndege yarimwe abantu bashika kuri 47, akaba atanumwe yarokotsemwo. Azam Sehgal, umuyobozi w'umukuru w'ishyirahamwe PIA, amenyesha ko umudereva w'iyo ndege yahamagaye imbere y'uko ikoroka, avuga ko imwe mu moteri z'iyo ndege yari yahagaritse gukora. Sehgal amenyesha kandi ko amatohoza y'icatumye iyo ndege ikoroka aza yatanguye. Impanuka ya nyuma y'indege yaherukaho muri Pakistan yari yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2012, ikaba yahitanye abantu bari muri yo bose bashika kujyana na 27. Mu gihugu cya Ghana ku mugoroba wo kuri wa gatatu niho barangiza gutora umukuru w'igihugu, amatora y'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka. Inyuma yaho bakaba baciye batangura guharura ibyavuye muri ayo matora. Peter Clotty, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ku mugwa mukuru wa Ghana Accra, amenyesha ko ahageze kugara abatora bagitonze imbere y'ibiro by'amatora. Clotty yatangaje kandi ko mu buraruko bwa Ghana mu gisagara cya Jaman y'uburaruko amatora yungururijwe kuri uyu wa kane bivuye ko umutekano wadurumbanijwe. Mwamenya ko President John Mahama yahora arongoye Ghana ari muri iryo higanwa, akaba higanwa cyane n'umukenyezi Nana Akufo-Addo yari yatsinzwe mu matora aheruka yo mu 2012. Akufo yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, mu gihe cy'imyamamazo akaba yaragarutse cyane ku bibazo bijyanye n'ubutunzi, aho yatumye urutoke President Mahama n'inama nshingamateka ko bananiwe gutora umuti w'ibyo bibazo. Kuri uyu wa gatatu, intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Bieneta Diop yateye akamo leta ya Sudani y'Umanu koko guhagarika no guhana abasirikare baregwa kuba barafashe ku nguvu abigeme n'abakenyezi mu myaka itatu iheze igihugu kiri mu ntambara. Ibyo Diop yabitangaje mu gihe ata musirikare n'umwe cyangwa umugwanyi mu baregwa ko icyo cyaha arafatwa ngo ahanwe na leta. Diop avuga kandi ko guhana icyo cyaha bizotuma abakenyezi basubira kuronka umutekano bagasubizwa n'agateka. Diop amenyesha kandi ko bifatikanije n'abakenyezi bo muri Sudani y'Umanuko muri iki kiringo cy'iminsi 16 yo kwiyamiriza amabi akorerwa abakenyezi. Mahawa Kaba Wila, umurongozi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu gisata cy'iterambere ry'abakenyezi, amenyesha ko indoto z'abakenyezi n'abakiri bato zitegerezwa kujya habona. Wila akavuga kandi ko iryo shyirahamwe ryipfuza kubona inkomezi z'iyo migwi y'abanyagihugu zikoreshwa mu kugarukana amahoro aho muri Sudani y'Ubumanuko. Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore Leta z'Ubumwe za Amerika, yarayagenye Linda McMahon ngo arongore igisata kijejwe amashyirahamwe mato mato y'abikorera utwabo. McMahon yari yahiganiwe ikibanza mu nama nkenguzamateka muri leta ya Connecticut yamara aratsindwa. Ari mu bantu bafashe ya mbere mu gushyigikira Trump mu myiyamamazo. McMahon akaba yitezwe ko ibitari bike mu gisata yarayagenywemo ku bijyanye no gufasha Trump mu mugambi wiwe wo kongereza akazi muri Amerika. Uwundi yarayagenywe n'umushikirizamanza Scott Pruitt, nawe yatowe ngo arongore igisata cyo gukingira ibidukikije. Pruitt ari mu bamiriye kure abavuga ko ihindagurika ry'ikirere ritegwa n'ivyuka bya carbon, akavuga ko gutora umuti w'icyo kibazo biri kure nk'ukwezi. Irindi genwa ryabaye n'iryuzo uyobora ikigo kijejwe umutekano wo hagati mu gihugu hamwe no kugwanya iterabwoba. Akaba kandi ajejwe no gufasha Trump mumugambi wiwe wo kwirukana abimukira batabifitiye uburenganzira. Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatatu ko mu ndwiza ari hazotangaza izina ry'uwazozeza amabanga y'umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Inteko z'igisirikare zifatikanije n'igisirikare cha inteko murambabara inteko z'igisirikare cha za Iraq zifatikanije n'igisirikare cha Leta Zunze za Amerika ziri mu gikorwa cyo kugwanya leta ya Kiislam zimenyesha ko zakoze igitero ku nyubakwa z'ibitaro Al-Salem kuri uyu wa gatatu mu gisagara cha Mosul muri Iraq. Izo nteko zivuga ko ico gitero cyabaye mu gihe abasirikare ba Iraq basavye gutabagwa bariko bategwa ibisasu bikomeye n'abagwanyi ba leta ya Kiislam gushika ubu akaba atawuzi abagwe muri ico gitero. Abasirikare ba Iraq bafatikanije n'aba Amerika bamenyesha ko ivyo bitaro byari byaragizwe ikirindiro c'abagwanyi ba leta ya Kiislam. Bavuga kandi ko igitero cabo cagana ahaje haturuka ibisasu vyatewe nabo bagwanyi. Muri Siria havugwa abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru baheruka guhungira ku butaka bw'abagwanyi ba leta ya Siria bw'abagwanya leta ya Siria. Bikavugwa kandi ko uwo mugwi usa n'uriko urasambuka abategetsi bahunze bava mu gisagara ca Raqqa muri Siria bakaba baturuka muri Tunisia hamwe na Misiri. Hassam Essa umuvugizi w'umugujejwe gukurikiranya hafi ibya leta ya Kiislam amenyesha ko muri kino gihe uwo mugwi utifashe neza na gato.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Ayo rero yari amakuru yo hirya no hino, noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Umuhuza mu biganiro by'abarundi Perezida Benjamin Mkapa yaraye ageze Bujumbura mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema. Umunyamakuru wacu I Bujumbura Eloge Wilika neza aratubwira gahunda Perezida Mkapa yaraye atangiye.
Oya Edi Rwema, nkuko bivuze umuhuza w'igihugu cya Tanzania William Benjamin Mkapa arashitse aheze nk'iminota 20 ariko ntacyo yatangaje amenyesha makuru. Yavuze ko ataco yateguye sinawe yabitubwiye ko twabwiwe n'abari mu nteguro. Yashitse rero aca yakirwa n'umushikiranganji mugenderanire y'ubundi n'andi makungu ale menya nitwe yakirwa n'abandi baserukira ibihugu vyaba Burundi, abambasaderi b'ibihugu vya Tanzania na Kenya hamwe n'userukira inama y'ibihugu bigize bihurikiye mu nama y'umuryango w'ibiyaga binini CIGR mu funyafunyo y'Igifaransa hamwe n'abandi bantu bakeya. Ubakiyagenda rero aho bamuteguriye kurara hagati mu gisagara cya Bujumbura bitaziteze ko umunsi abonana n'abambasaderi baserukira ibihugu vya Afrika ngaha I Bujumbura.
Eloge Wirika neza, amakuru dukura mu biro by'umuhuza nuko aje kuganira n'impande zitandukanye mu Burundi ku cyerekezo yamaze gutegura kijyanye nuko yifuza ibiganiro bizagenda, ndetse icyo cyerekezo akaba yaracyumvikanyeho n'umuhuza mukuru ariwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mu bantu muvuganaho ngaho I Burundi baratekereza iki kuri icyo cyerekezo cyane cyane ko yifuza ko amasezerano agomba kuba yagezweho mu kwa karindwi kumwakuta?
Ego medi ahubwo abantu benshi tuvugana baba mashyirahamwe yigenga baba abanyamigambwe wa mugambwe uri ku butegetsi baba imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baba n'abandi bantu bakurikirana hafi bya politike bagira bati izi njyane abarundi barimwo zamaze kubwo no kuba umwanya muremure. Hari abagira bati mbega none abarundi bazokwama mu biganiro hari akantu ejo abagazi baba ngo tugiye arusha cyangwa tugiye kuganira. Mbere abantu benshi bagira bati ibiganiro byari bikwiye kuba bikanyaruka bikihuta kugira ngo umutsi utorwe igihugu gisubire ku nzira y'iterambere aho kubandanya mu biganiro bitesha umwanya abantu. Hari n'abandi mbere bavuga bati ibiganiro ntibyari bikwiye kubandaniza hanze yarakwiye gucatunganya ibiganiro bibandanize hagati mu gihugu namba ari abantu bakurikiranwa n'ubutungane bakaraba ukuntu boheza bagahabwa igihombo cy'agateganyo bakaza mu gihugu muga biganiro bikabandaniza ha kugira ngo n'ubwo buryo buri ko burakoreshwa ntibubandanye buba bwinshi kuko babwira bati n'ubundi n'igihugu kizosubira kubwishura muri kazoza.
Eloje Wirikaneza, leta yakomeje kunangira guhura nabo yita ko bagerageze guhiruka ubutegetsi ariko umuhuza akabavuga ko agomba guhura n'impande zose zirebwa n'icyo kibazo. Leta iracyahagaze kuri iyo ngingo yayo.
Edi nkuko ngira ngo no mu makuru yacu ya mbere twavuganye n'umuvugizi wa president Nkurunziza n'ubu leta ayihagaze n'ihahe handi ivuga ko yiteze cyane ko umuhuza agondoza abo yita abantu bahemukiye igihugu, ni ukuvuga bariya abantu bagwanije ikiringo cy'umukuru w'igihugu, bariya abantu bashatse guhiga ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka 2015 bo leta nubigira ati bajya abantu ategereza kubumvisha ko bakoze amakosa kandi ko ari ngombwa ko leta ibakurikirana, ariko bibaye na ngombwa leta ikavuga iti bisabiye ikigongwe, ariko atamuntu akibasabiye kuko bagira leta ivuga iti n'abantu bakuze atamuntu akibasabiye boheza bakaraba uko ibintu bikorwa kuko basanzwe ari abarundi, ariko leta ahihagaze ni hahandi mbere yoyo ivuga ko bamwe bamwe muri bo ibita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba, leta ikavuga iti ntaho ryabonetse mu isi abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba bicyana na leta ngo tubyire tuganire no mu bihugu birimo za demokarasi zikomeye batanga urugero rwa za Amerika n'Iburayi.
Hanyuma Eloge, ikibazo cya nyuma se abatavuga rumwe na leta nabo bavuga ko ahubwo leta niyo irimo gukora mabi nk'uko bigaragazwa n'amaraporo atandukanye asohorwa n'imiryango mpuzamahanga.
Atabwa rumwe na leta edi nkuko bivuze bo bagira bati ahubwo twebwe twarenganijwe kuko ziko benshi bagira bati n'aya matora twayisokoyemwo kuko twamaze kubona ko atakizo yavamwo bakavuga ko baburabujwe n'ubu babona bo no kuvuga ubiravye impande zose no kwagirizanya nabo batabwa rumwe n'ubutegetsi bagiriza leta amabi yose akorwa kuko bagira bati nifite inzego z'ubutungane nifite inzego z'umutekano niyo ategereza gukingira abantu byose nabo bakabiyegeka ko, ariko rero ni naho abantu batari bake bagira bati iki cyari igihe cy'uko umwe wese aza kwizima umwe wese akava kujya abaswahili bavuga ati wake kukaza kamba umwe wese akava aho hantu agira ati ndahagaze sindahava kugira ngo bageze aho bashika ku muti kandi umwe wese akemera amakosa kubwo ineza y'abarundi bose.
Eloge Wirikaneza, turagushimiye cyane, ukomeze dukurikirane iyo nkuru. Urakoze cyane.
Urakoze nawe, Girwema.
Uruhagarara
urahumiwe, mbega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga tw'imbere.
Ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusore ko nanje nkaba umurengero mafu
niki kino muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Mu Rwanda, umujyi wa Kigali watangije gahunda yo kubakira abaturage bakennye bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Gahunda yatangiriye mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo. Asumta Kaboyi araduhiye inkuru.
Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Vincent Munyeshyaka niyo batangije gahunda yo kubaka amazu agezweho mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo. Uyu muyobozi avuga ko iyi ari gahunda leta y'u Rwanda ifite yo kugeza mu mwaka w'2018 izaba yatuje abaturage bagera kuri 70% mu midugudu. Ni igikorwa kizabera mu gihugu hose, buri karere hatoranwa ahantu habiri hazajya hubakwa amazu y'icyitegererezo. Ku ikubitiro abaturage batuye mu manegeka nibo bazatangirirwaho bimurwa. Umuturage ukenye cyane wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe leta iravuga ko izamufasha kubona inzu abandi bari mu byiciro bindi bifashije basasabwa amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 kugeza kuri 15 kugira ngo babone inzu muri uwo mudugudu umuyobozi wungirije w'inama njyanama mu karere ka Gasabo Bwana Nyamurinda Pascal yakangurira abatuye mu murenge wa Gikomero kuba ba mbere bazatura muri aya mazu
abaturage ba Gikomero cyane cyane muri uyu mudugudu wa Rudakabukirwa nagira ngo basabe ko gahunda yo kuva mu manegeka mwayigiri yanyu ndetse mukayigisha nabandi icyo gitekerezo kikababamo kugira ngo muzanashyigikire uyu mushinga uzakunda ruko no mu mutwe mwitekerereze twumvise neza ko ko mu manegeka atari ibintu bigezweho ari ibintu tugomba gusezerera burundu tukaba mu buryo bugezweho
abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika baremeza ko atari bake badashobora kubona miliyoni 10 basabwa ngo nabo bature heza
umuntu tarafata miliyoni mu ntoki yabaho yakubakariya nzu
cyose y'amazi wenda tuzabona n'ese wayabamo gute wayaturamo gute kandi nta ntuza yayo ufite nta mafaranga wabona nabwa na yanzu zizaba zifite agaciro karengeje ubushobozi bwacu
tuzazibonesha amaso wa muntu w'Imana na amaso masa
bakwa kamiliyoni 15 ubutaka bwawe nta yarimo wazikura he
aya mazu agiye kubakwa witeguye kuzayituramo
oya ubushobozi ubona ukura he
umudugudu wanyu
bazahatura nyine kubera ko bafite ubushobozi
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Vincent Munyeshyaka avuga ko gahunda yo kubaka imidugudu y'icyitegererezo izakorerwa muri buri karere k'u Rwanda uhubakwa imidugudu ibiri uyu muyobozi avuga ko abaturage babarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakenye cyane leta izabafasha kubona aho batura
iyo ugiye kureba abantu bazatura muri aya mazu barimo ibyicaro bitandukanye hari abaturage b'abakene cyane cyane wenda twavuga nk'abarokotse genocide yakorewe abatutsi batishoboye hari abazava mu manegeka nabo batishoboye bigaragara ko bo bazaterwa inkunga bakubakirwa na leta ariko nanone nkuko nabivuze mu ijambo ntago uyu ari umudugudu w'abakene navuga ngo nabandi baturage bafite ubushobozi nabo bazazamo bahabwe ikibanza biyubakire ariko bakurikije igishushanyo mbonera
mu mujyi wa Kigali wonye nubarura abaturage bagera ku 200,000 batuye mu manegeka aba nibo bazashaka uko bimurwa muri gahunda yo gutuzwa mu midugudu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Arusha muri Tanzania hateraniye inama y'amashyirahamwe yigenga arwanya ruswa muri Afrika mu bihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba iyi miryango yemeza ko Burundi buza ku mwanya wa mbere mu biturire no kudahana abanyuruza amatungo ya leta naho u Rwanda rushyirwa mu kibanza cya mbere mu kurwanya ibiturire muri uwo muryango Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru
Mu nama y'iminsi itatu yo kurabira hamwe ingene igiturire co gwanywa Burundi muri Afrika abaserukishame mpuzamakungu rigwanya ibiturire Transparency International batangaje ko Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika birangwamwo ibiturire byinshi hamwe no kunyuruza amatungo ya leta ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko naho ico gihugu gitwara ikibanza ca mbere Umufasoni Chantal Uwimana akorana n'ubumwe bwa Afrika kubw'iryo shyamwe rigwanya ibiturire avuga ko ugushaka guke kwa politike ariyo ntambamye ikomeye ituma gishinga imizi
hamwe umuntu abantu bose baba babona bakagira bati urya muntu afata umushahara ungana gutya afise aya mazu akwirangije mugabo ugasanga abashinzwe kubikurikirana abashinzwe guhana abashinzwe gutohoza ntibabikurikiranye cyane kubera nabo umuntu ashobora kubagura kuri ruswa canke ugasangana umuntu afise igiti kiri hejuru muri administration canke mu mugambwe ugasanga hari hi itegeko rivuye hejuru rikabwira nk'abacamanza ati uwo bamura muramwihojeje nk'utwara iyo rwego rushinzwe kugwanya ruswa kumbure aba yahashizwe kubera ashigikiye umugambwe kanaka uwo mugambwe kaburi ku ntwara
iryo shame ryavuze kandi ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bitano birangwamwo ibiturire bike muri Afrika nawe mu gice ca Afrika y'ubuseruko ico gihugu nico ca mbere gitangwa ko akarorero mu kugwanya ibiturire naho biruko ari bisata bikirimwo inyuruzwa ry'amatungo ya leta nkuko bivugwa na Gwego Albert ajeje migambi muri Transparency International igisata co mu Rwanda
tanga ry'amasoko ruswa yiganje cyane services mu byubakire traffic police mu muhanda private sector mutanga kazi mu private sector ndetse no mu nzego zibanze mu byanye na za program zo kubanya ubukene nka za girinka na za VUP nizo sectors zirimo ruswa kurusha izindi ntabwo ari nkeya byo ariko ugereranije n'ibindi bihugu bya Afrika Rwanda ruragerageza
amashami yigenga muri Afrika abona ko abanyagihugu bose bacikirwa n'ingaruka mbi z'ingeso yo kujya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta bihereye mu mashuri no kwa muganga Donald Deya atwara runani rw'abashingwa amanza muri Afrika Union Pan-Africaine des Avocats
ukiena mahospitalini hatuna mahospitali ya kutosha hakuna dawa
atogiye mu bitaro usanga atanyuba kwa zikwiye zihari atamiti atanabaganga nta mashuri akwiye dufise muri ibi bihugu byacu nta barimo canke ibikoresho by'ishure mu burimye n'ubworozi ni nkuko imigamiribwa itaraja mu ngiro hari n'amashuri amwe mva makungu yigira ngo aje kudufasha naje gutunga icakagwi gatoya ni ngombwa ko twese dufatana mu nda mu kugwanya kukaranda kigiturire nimba dushaka gutera imbere
endeleza na maisha yetu
ishami ry'ubumwe bwa Afrika rirafise gisata cyo kugwanya igiturire honorable Ekwabi Mujungu yaserukije ico gisata yamenyesheje ko bobo bakorana n'inzego za leta gusa mu gushiraho amategeko agwanya ibiturire
actually the board there's main role to advise the national
anti twebicho dukora dufashanya n'inzego za leta mu kugwanya ibiturire turerekana aho byiraje kugira ngo bituzwe dufise ibihugu 34 bimaze gutera umukono ku masezerano yo kugwanya no guhana abajya ibiturire kuri twebwe birahambaye kuko ibyo bihugu byariyemeje guhindura amategeko amwamwe mu ntumbero yo kwisunga aya masezerano agwanya ibiturire maze hagashigwaho n'amasentara adasanzwe aha n'abafashwe
of fighting corruption in Africa
ibihugu nka Angola Libya Guinea-Bissau Sudan y'Epfo na Somalia navyo biri ku rutonde rwa mbere rwahingeso kujya ibiturire yira Pye Clavini Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA Radio yacu. Noneho Fidel Niyongabo aratugezaho ikiganiro cya siporo n'imikino.
Urakoze Thomas mu kiganiro cinkino muri iki gitondo twaganiye na Bizabishaka Jumaine akurikiranira hafi vyerekeye inkino muri rusangi n'umupira w'amaguru cyane cyane kwihiganwa ry'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ku rwego rwa division ya mbere inkino zo mu migwi zarangiye ejo ku munsi wa gatatu aho imigwi yinjiye muri kimwe c'umunani imaze kumenyekana nayo akaba ari Arsenal Paris Saint-Germain Leicester Juventus Napoli Barcelona Manchester City, Bayern Munich, Atletico Madrid, Monaco, Real Madrid, Borussia Dortmund, FC Porto, Sevilla, Bayer Leverkusen na Benfica. Witegereje iyo migwi yashitse muri kimwe c'umunani cy'iryo higanwa, ubona hari gitangaje ubibona gute?
Muri rusange ndeje imigwi yose yarenganye ni imigwi yabikoze kare, isa n'iyari yiteguye mu mikino ya mbere yatanguye gukina. Aho ari yatunguranye igiye gutsindwa mu nkino za nyuma mugabo ikaba iza yaramaze gukatitikiye kubandanya muri kimwe c'umunani ndaba mu migwi yose yasigaye ni imigwi ikomeye twiteke gusa inkino ziryoshe mu minsi iri imbere
witegereje hari ibintu vyatunguye gatoyi nk'imigwi yahora ikomeye yahora iheza iri hejuru mu mapule irimwo nka Bayern Munich yarangije ubwa kabiri Real Madrid yarangije ubwa kabiri n'ibintu bona bitangaje
ibintu bitangaje na ikonditegeza nk'umugwi wa Real umwanya uheze bari batsinze n'ibitsindo bibiri kwanza ku busa kandi bari muhiri wabo mugabo uraburu kintu ukuntu rwego ruragenda rwaboneka neza ko Dortmund nabo nyine bariko barahigana bashaka kuba ba mbere ko ubaye uwa mbere muri pure birakorohera kuza gukina mu kindi gice gikurikira ukina ni wa kabiri mu yindi pure nazi nyene barabikota ko cyane iyo baba uwa mbere muri pure birafasha Real yadutunguye Bayern yadutunguye mugabo ndibaza iyo bazohura nayo izo bari nkino zikomeye
ko vyerekeye Arsenal ni rya mbere mu myaka yavuba tuzi uwo mugwi urangiza ubwa mbere muri pure yawo aho ari kumwe n'umugwi benshi bari biteze ko ari wo urangije ubwa mbere Paris Saint-Germain hari cyo ubona akarusho kuvyereke Arsenal muri iyi season
ye ego muri sezo harakarusho kabaye wacu ntacu tari wakoze nawe bisa n'ijagoranye mugabo ndaba ni tiko turaja nawe nyene sahoroshe kurabona bayene yamikunda kudukuramwo iyo duhuye yabaye akabiri arahushira gusanga turahuye nayo cyangwa kaza ugasanga turahuye na Real nayo nyene yabaye akabiri no ngaho aracari kibazo mugandiza yuko uno mwaka tusagize ibibazo dushobora kubandanya ndabyizeye cyane n'abakinyi bamwe bamwe atangwe kuzabaravunika
urakoze yari Bizabishaka Jumaine akurikiranira hafi zerekeye inkino na rero turindire tombora ku munsi wa mbere atuzomenya imigwi izohura muri kimwe cy'umunani urakoze kuri iki kiganiro turagushimiye
sawa namwe murakoze mugire n'akazi keza
nshuti zacu Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegembyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa ibigwati kimwe n'imico kama yabo Knox Thames umuhanuzi adasanzwe wa Amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu bya Aziya avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'abanyamerika Thames avuga kandi kwico gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka Syria na Iraq aho abagwanyi b'intagondwa za Daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagira camwo avuga ati
In that work we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis and Shia Muslims at the same time that they were killing people they were also trying to erase any evidence that they ever existed destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
Turiko turarangura ibikorwa byo gukingira ibiranga ako kahise twabonye makuru yaho Daesh yariko ihanahana makuru yerekeye ibikorwa by'ihonyabwoko ku bakristu abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashia aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso byose by'uko bigeze babaho abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakristu n'imisigiti n'ibibanza byabo by'amaziko Times ati
There was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags. It wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit. The sandbags are exploded, but the mural is fine.
Nitwaba tugiye kugwanya Daesh mu buryo bwa gisirikare dukuye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa kubw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishyirahamwe rya Amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza ibikoresho n'ibindi bintu byerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo nk'uko Times abivuga bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri nakamaro Times avuga ati Hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa Syria abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acyafye ku mpume z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe cy'ibitero ibicapo biba biri ku mpume n'ivyo nonekara aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntacyo byabaye Muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure yaho hantu biba biri Ishirahamwe The Smithsonian Institute yaratunganije ibikorwa byo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya Erbil muri Iraq umuhanuzi adasanzwe Times avuga kandi ko ibigwati vyabo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko rero ati bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ivyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibigano byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.